Yonegura amasezerano yerekana hanini ingene ibihugu vya rutura mu butunzi vyogabanya ivyuka birungika mu kirere bikongera bigafata mu mugongo ibihugu bikenye bikogwa ko ningaruka mbizi hindagurika ry'ibihe biciye mu guhingura hubahirije ibidukikije umufase ni Renil de Nayishimiye ari mu bahinga bateguye iyo ntegura y'amasezerano akavuga ko igikorwa kitoroshe kuko hari ingingo nyinshi abahinga bava mu bihugu bikenye n'ibitunze batahurije ko
aho twagejeje ku rwego rw'abahinga nta mwizero munini nyanobishirako kuko abatuharira ntibumvirije akamo abakuru b'ibihugu babo bababwiye abahinga b'isi jieke muri raporo yabo ya gatanu barerekanye ku bushuhe tugereranije n'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda ari ubusa mirongo umunani na gatanu degre selisiyus ubu rero uri kurambarira ngo turiko turarondera kugabanya gushika kuri de degre nabo ntibari kubara navyemera
zimwe mu ngingo zigiteye impari harimo ubwoko bw'amasezerano yoboneka uko yoba ameze n'uko yoba yitwa uruhande rumwe rwifuza itegeko ryogenga bose mu gihe urundi ruhande rubona ko ivy'amategeko baba baravyihoza hakaboneka nyabuna amasezerano atunganiriza bose Laurent Fabius yatowe nk'umukuru w'ino nama akaba asanzwe ari n'umushikiranganji ajeje imigenderanire y'Ubufaransa n'ibindi bihugu ahumuriza avuga ko naho igikorwa kikihari hari intambwe yatewe.
Ce projet constitue à mon sens un progrès mais
ino neguro kuganje iratweretse ko turi naho tugeze ariko twemeranye ko impinga ikiri ndende gushika kwa gatanu kugira ngo iryo sango rizogere twagize aho dushitse ndasaba mwe bashikiranganje mufise ijambo rya nyuma kurengera inyungu z'ibihugu byanyu mugashira nyabuna imbere intumbero nyamukuru y'ino nama iyo nayo si yindi niyo gushika ku masezerano yumvikanye uko na bose kugira ngo dushobore kubandanya tuba muri inosi turazi ko tutabikoze uko ingaruka mbi zizoba nyinshi muri kazoza kandi mu mico itandukanye nk'uko umunyamabanga mukuru wawe ni Ban Ki-moon abivuze nta yindi nyinshi ihari kuko nta n'iyindi si ihari ibyo turiko tuvuganira ngaha si iby'ibidukikije gusa ni iby'ubuzima ayo masezerano ari nk'amwe yoboneka bitegekanya ko yoca aja mu ngiro mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ku mashirahamwe yigenga ahanini nyafurika bakaba kuri uno wa mbere bazindutse bakora imyiyerekano ahabera inama ngo babwire abashikiranganji babo ku mwanya wo gutorera inyishu ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe ari uyu
for 21 good years we have had speeches. For 21 good years.
Imyaka 21 iraheze twumva amajambo meza. Imyaka 21 iraheze twumva ivyo batwemerera. Umwanya uko bija mu ngiro n'uyu. Ingorane turayizi. Turazi ningene twoyitorera inyishu. Dutegeza gutorera inyishu ico kibazo ntidushaka gusubira gutakanya.
We don't want to waste time because time is now. So what do we want? When do you want it?
Now.
When do you want it?
Now.
Abashikiranganje bajeje ibidukikije ari nabo bafise ijambo rya nyuma rizomenyekana kuri uno wa gatanu atagihindutse bagahumuriza bavuga ko vyanka vyakunda amasezerano azoboneka kandi agashimisha bose hagataho kuri uno wa mungu nyen'ubweranda Papa Francisco akaba mu misa yasomye yarasabiye ino nama ya 21 kuhindagurika ry'ibihe ndisogende neza.
Seguo con viva attenzione i lavori della conferenza sul clima in corso a Parigi.
I Parimo Fanassa, Diane Nahadwe, i Giugi America.